Mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi kumwe mu iganiro vya inogenekerezo rya 24 ukwezi turi mu kwa munani muri 2017 hano muri studio ya 18 Washington DC. Muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
aranuka nabi akanyorobe kaguma mbwira ngo John igihome ngo nta mutima afise
kandi hako bidakwiye ngo agire ico mfasha batoyi banje haraho mvoma amazi maja ngaha kumwonga ho hama nkirirwa na sereva bakiriya bakantuka ndabishuye akaguma ntuka
aba ni bamwe mu bana bo mu ntara ya Gitega bakoreshwa ubuzi butandukanye batarakwiza imyaka 18 isabwa n'amategeko kugira ngo umwana abe yokwemererwa kwitwa umukozi mu gihugu cy'u Burundi. Usivye rero gufatwa nabi hari n'abataronswa imishahara ntibaronke n'uwo bitura. Turabigaruka ko handi hato nkuko turi mumenyereye turi ku munsi wa kane tubafitiye ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugume hagufi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntibibacike. Ariko imbere y'ibyo byose nemeye mbanze ndabwire muri make ko muri Angola abanyagihugu biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu kuno wa gatatu. Amatora agamije guhitamwo uzosubira perezida José Eduardo dos Santos azova ku butegetsi nyuma y'imyaka 38 yaramaze arongoye ico gihugu. Yitezwe ko umugambwe wiwe MPLA uronka amajwi akwiriye kugira ngo ugume ku butegetsi muri kino gihe. Uwo mugambwe ukaba uyobewe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Jao Lourenco yatowe na perezida dos Santos se kugira ngo amusubirire muri Angola. Hatogwa umugambwe nawo gaheza ugatora uzohava aba umukuru w'igihugu. Imigambwe itanu akaba ariyo rero iri kirahiganwa ni umugambwe MPLA warumaze imyaka 38 ku butegetsi. Ishamwe ry'abahari na gateka kazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi by'abanyesiriya bugaraniwe hagati mu gisagara ca Raqqa kiri mu buraruko bwa Siriya ahari intambara z'urutavana ko hagati y'abasirikare n'abarwanyi mu hari wa leta ya Islam. Ku munsi wa kane Amnesty International yari yatangaje ko abanyagihugu baharugwa majana bishwe abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe hadutse intambara yo gutuza umuhari wa leta ya Islam. Ni gihe ishami mpuzamakungu ONU naryo rivuga ko abashika ku 50 bari hijya no hino muri ico gisagara canke mu bindi bisagara vyigaruriwe n'umuhari wa Islam bashobora kuba bariko barakoreshwa n'uwo muhari mu kubinyegezamwo. Icegeranyo casowe na Amnesty International kirongera kikavuga ko abanyagihugu baba mu bumanuko bw'uruzi Efrat bariko baragerageza guhunga ibitero vyakozwe n'abasirikare ba Siriya bari kumwe n'Uburusiya. Ico cegeranyo kikavuga ko abashika kuri 18 baguye mu bitero vy'indege iryo shamwe gise ivy'ubugizi bwa nabi vyabaye mu kwezi kw'indwi. Mu gihugu cha Venezuela, mushingwa manza mukuru Luisa Ortega yatangaje kuno wa gatatu ko yakombowe mu mabanga yiwe bidace mu mategeko mu ntumbero yo kumubuza gukora amatohoza kubagirizwa icaha cyo kurya ibiturire. Ortega yatangaje kandi ko abategetsi bakuru muri Venezuela biteze kudashigwa ahabona kujanye n'ivyaha byo kurya ibiturire bibariko bimwe muri ivyo birimo n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe n'iterabwoba. Ivyo ngo ni mu gihe wamusubiriye asanzwe afise nawe ivyaha n'ivyo bimwagira. Perezida Nicolas Maduro akaba yararungitse rwandiko mu gipolisi mpuzamakungu rwo gusaba ko Ortega yofatwa bivuye kuri ivyo birego yashikirije. Tukibutsa ko intureka z'urutavana ko zimaze amezi aho muri Venezuela zimaze guhitana abantu barenga ku 120 n'abaharugwa majana bakomeretse cyane abandi bagatabwa mu mvuto. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza Perezida Maduro ibazo vy'ubutunzi. Ni mu gihe leta yo yisigura ivuga ko abatavuga rumwe nabo bakorana na leta z'umwe za Amerika kugira ngo batembagaze ubutegetsi buhari. Atishuki Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro byacu muce kuruga kwa internet ya tari uwezi tatu akawurungu radio atrovewa akawurungu com ijugi Amerika turabate gurira utu video masanamu atandukanye n'amafoto atandukanye y'inkuru tuba twabakoreye ivyo navyo mukabisanga kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherere kugatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze harabana batatu babahungu baraye bakomerekeje na grenade aho bariko barayikinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa Rushubi umutumba Rushubi rero ukabuherereye muri commune Butaganza y'intara ya Ruyige mu Burundi ivyinshi ku ino nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yanyarukiye mu miryango yabo bana
Hari ku mutumba wa Rushubi zone muriza komine Butaganza intara ya Ruyigi aha abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi cuma c'imodoka Alexis niyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere aratubwira uko vyagenze twamusanze ari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwe muriza
ndari ndagiye impene impene zarashine ece ndarubona ayima cyaturagirana nabo ayima cyaratembagara cyaraturika
kirubona uyumviriye ko ari gike
umenga ni cyumwe cy'imodo gari gitembagaye kwae turagiye
wagicokoje hafashe imana Trezor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko byaje
twabonye kizano kipfana hiyo hari ya rupuru acekije yari karagifundura kice kiramukorokana Yache kicho kira tulika
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexis niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu
Natwe turitegwa tuko batuje ahantu hanyuma rero ubu aka kana kari hanze ako kari hanze hanyuma rero tuge twaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntitwa nyene ko hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahundu nyene tubona tisira iraduhereye ko twakiye umwe n'umugenzi wanjye ashasohoka cyabaza ati ndagaye mu bibintu n'ibiki bibaye n'ibiki rero aho banyisoko baciye bavuga bati nujya mwana aciye yiruka yarafise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara none rero nimufata urya mwana
mbega mu nyuma byavuye bigenda gute
hanyuma rero niho umugenzi wanjye abibona gute cyavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikirangaha uyo nawe kandi ari karapfa cyane biteye ubwoba ndamubwira ati ahubwo munyaraka seriho twirukane kwa muganga baradupfana kuko akora amaraso menshi hanyuma rero niho baca badufasha abantu tujya kwa muganga rero niwe we yaje mu nyuma hamana nyine arapfa mwashika kwa muganga
ina bucumi Odeta umubanyi wa haturika ico kisasu ati bigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye
twe twarigeze kukira abahandi hantu doriko turarima dusanga bakisiza ahantu mu kinyamavuta hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishira hamwe abakuru bacu bishira hamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita kwisuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye hama rero basanga mbere ngo no gutega kirateze twaciye duhamagara cyo umutekano ngaha baraza kugitegura bacara gitwara ku biro
Petero Nkuriki umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza mu makuru agasaba abavyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano imuriza Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine Sabimana ngaho imuriza turacavuga rero ivy'abana mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko ubu tubibandaniriza mu ntara ya Gitega ivugwamo ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi abo bana bavuga ko bishika bagahohoterwa n'abakoresha babo mu kubakoresha ibikorwa bibarengeye canke bakabaheranira amafaranga baronka nk'agashahara inyifato ikaba inegugwa n'amashirahamwe aharanira gateka k'abana hamwe n'abajeje intwaro muri commune ya Gitega nk'uko muza kuvyumva mu nkuru umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro yiboneye akana k'imyaka 5 gakoreshwa ivyo bikorwa
Ucibonekeza nuko abana bakunzwe gukoreshwa bafite hagati y'imyaka 10 na 16. Umucu bakoresha ugizwa hanini n'abakozi ba leta hamwe n'abikorera ivyabo. Akarorero nakaba bana bavukana ari batatu bayazenijwe ijya America libasanze mu ntara ya Gitega. Umwe w'imyaka 13 akora mu nzu y'uburiro, undi w'imyaka 10 akaragira impene hamwe na mutoyi muri bose w'imyaka 5 akora akazi ko gucunga uruhinja. Aba bana uko ari batatu bavuga ko ingorane zugarije umuryango wabo arizo zatumye bomoka bahitamo kuza mu gisagara ca Gitega kurondera akazi.
Papa yaje turubika akadutuka bakagwana na mama twe tugahunga twiruka dukurikiza ipanga n'amashoka. Amatwiruse tukaja kurara mu ishyamba. Okay, bakaduhamaga bakatugaburira abanyagahinga tukahaba kugira ngo twe tuje kurondera akazi twabaye nyene buhunge tuva muhira. Bera twabona ukungene papa yayasa ashaka kutwica. Ibyo byose yabikora kubera abagenzi be bamwosha. Kugira ngo nyeyo nyeyo baba bagenzi ba nyabo twe tukaguma tumuhanura bihe baka.
Uyu mwana mwihweje co kimwe na bato yibiwe biragaragara ko magogwa bahunzi wabo bayasanze niyo bagiye. Ani mu gihe basanga bariko bakoreshwa ubuzi bw'inguvu burengeye imyaka bafise. Uyu areze umwana agira ati:
"Ntungu mwana yo muri yoba kiyoya
baraguhe mbaron
angaye
ndubitana
birabishika kagukubita none wewe uyu ugize amakosa
nakana pfa kumukubita nare kwa Mungu tuye gusenga
wagize iki
kwa tayumwana
nenage umva ushaka gutaha muhiro kubavyeyi biwawe
mpora na
ntumva uguma muhiro impande y'abavyeyi
caja kunora.
Kubona babana bakora akazi bakiri bato nimwe mumvo zituma barenganywa n'abakoresha babo. Aha ni nko guheranwa umushahara canke bakama batutswe.
Eho naharamba bwa mbere banyirukanye mu ijoro nko mu masayi ndengenda ku bagenzi banje atabaramba nda kintu kimbabaza muri akano kazi. Ni bitutsi cyane cyane arantuka nabi akanyorobe kaguma mbwira ngo jyondi gihome ngo nta mutima fise
mabuje kazara yampabuke buke nyene kandi ko bidakwiye ngo agire ico mfasha batoyi banje nkitangwa haraheru kwezi kugaherera kukundi kandi akaba yampaye n'amahera make iyo bishitse bakadutuka ntitwishyana n'abamajambo menshi cyane hari bikorwa byinshi kandi byinshi birenze hari aho mvoma amazi maja ngaha kumwonga ho nkama nkirirwa na sereva bakiriya bakantuka ndabishuye akaguma ntuka.
Mwishiramwe rihurukiyemo abakozi bo mu nzu ryo mu ntara ya Gitega Ados Burundi bamenyesha ko bagerageza bakabavugira kugira barenganurwe mu gihe bahohotewe. Simbavi imbere Aime Parfait numuhuza bikogwa w'irishiramwe ry'abakozi agira ati:
"Bishi nkabo twagenda kwishyuriza imishahara yabo bagiye badahembwe twaraheza tukumvikana n'umukoresha bakatubwira nimba ari amakosa baba bagirije umukozi wabo mugabo mu nyuma bakavyumva ko bakwiriye kumuha agashahara yakoreye narijya abara abana bafise imyaka mike barahindwa cyane dusanze tubigisha ibibano ngine bakuye kwitwara muri iyo miryango baba arimo kesha ari amafamiye agiye adukundira iyo tuvuganye mugasanga abana batangiye kwafata neza nk'abana babo
kuri izi ngorane z'abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi bubarengeye. Ishiramwe riharanira agateka k'abana FVS Amade riranegura inyifato ya bene abo bakoresha. Ndirahisha Leonard ajeje igisata gikingira abana n'imiryango muri iri shirahamwe.
Umuntu wese agira uruhare kugira ngo abana basubizwe ku ishuri bakoresha bakuze. Rero abakorewe amabinkayo ni byiza ko bashobora kwitura ibigo bibijejwe turafise CDFC. Hariho komite zo gukingira agateka k'abana. Ni byiza ko bashobora kwitura ibigo kugira ngo bishobore kubafasha. Abana bamerewe nawe gutyo iyo bimenyekanye barashobora kugira icyo bakoze bakabarenganura maze n'ibihano byoshobora gufatwa.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Gitega baremeza ko komine yitwararitse bene aba bana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye mu kubafasha gusubira iyo baje bava. Mazuru Adrien umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gitega ajejwe igisata c'iterambere ahamagarira uwo ari we wese mu kibano kwitanga mu guharanira agateka k'abana.
Uwo ari we wese atumiriwe ubwa mbere na mbere gukingira agateka k'umwana. Navuga rero kuri ico kibazo ko nivyo komine iracitwararitse kandi irabifasha ku buryo wanashima hariho n'abana benshi ushobora gusanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi komine ikabakira. Iyi bakiriye rero bavuye mu miryango muri ico gihe kabarondera gatike kugira asubire mu muryango yaje avamo.
Tumenyeshe kwishiramwe ry'abakozi bo mu nzu aha mu ntara ya Gitega Ados Burundi rihurikiyemo abakozi barenga amajana 6 benshi baje bava mu ntara za Karusi, Ruyigi na Rutana. Igitega, Raisa Lilian, ina mahoro ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliana inamahoro ubunaho rero duce tunyarukira gatonya muri commune ya Kirundo hatunganijwe inama yo kunagura umugwi w'amahoro jeje gukinga ibiza n'impanuka ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikiranira hagufi yo nkuru Jean Bosco Ndarurinze ngaho onye mu Kirundo mwiriwe gute
twibene dashane Diane
ni kweri ki habaye ukunagura uyo mugwi w'amahoro jeje gukinga ibiza n'impanuka
ego uwo mugwi wamaho ujejwe gukinga ibiza n'impanuka no mugwi usanzwe uriho kuva uramaze imyaka itari mike ariko rero igituma uko twa byagiye yashikizwa mu nama iriko iraba nuko uwo mugwi wigeze kuba ukora neza abawugize no kuvuga abantu bari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe mpuzamakungu ayaba ayatabara imbabare cyane abajejwe intwaro igipolisi n'abasirikare bose bafite ikintu bajejwe mu ntara haragize igihe ibiza biraboneka muribuka mu mwaka uheze ndetse no mu ntango z'uno mwaka ahavuze cyane ikiza cy'inzara hakavugwa uruzuba aho rero nk'uko byashyikirijwe byaragaragaye yuko abantu batashoboye gukorana neza na cyane cyane ko batari bafite igitabo cyangwa integuro ihari y'ingene boza barakinga ibiza n'impanuka imbere y'uko bishika icyo rero cyakiri gituma uno munsi baje hamwe kugira barabe ingene mu gihe hosubira hakaba akaza ibiza ingene baba barabukorera hamwe ndetse bakabategura n'imigambi ingene bokwikingira hakiri kare biza bitarashika.
Yego Jean Bosco, iyo ntara ya Kirundo si ubwa mbere ivugwa mu ibyo biza, hariho nko mu 2010 canke imbere yaho gato harigeze kwaduka mu ruzuba rwinshi cyane rutuma n'abanyakirundo batari bake batabarumuka, ariko uravuze ko agahadze bariko barakabona, ni bande bagiye kwicara hamwe kugira ngo utwo duhaze kugira ngo baze barahagurikira ibyo bibazo bibatera hakiri kare, abanyagihugu barimwo canke nabo mu nzego gusa?
Ego uko nuko nabikubwiye abari ko barategura ino nama abari abayiteguye bwa mbere yateguwe n'intara ya Kirundo ego irarondera n'uburyo hirya ifashwa n'ishyirahamwe ente ya gitwa Norwegian Church Aid ariko rero abari ko barashyikiriza inyigisho n'ababifitiye ubuhinga abo nabo akaba ari abo mu gipolisi kigejwe gukinga impanuka aho bagiye baraca hirya no hino barereka abari ngaho ibiza byagiye birashyika uno munsi rero ariko baratanga inyigisho berekana akamaro kuko bosubira gukorera hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'ibiza ndetse bashobore kugerageza kubikinga hakiri kare bitaraba imbere y'uko ntihasubire kubona kuboneka gukora umwe wese ukwiwe mu gihe hosubira kuboneka ibiza nk'ibyabaye mu mwaka uhete.
Urakoze gose Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo ncamake utugedejeho, turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ivyinshi kuri ino nkuru.
Murakoze namu.
Mukanya isase ni ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Uko rero twari twabibasezeraniye uno ejo mu kiganiro cacu wanyu mu ntara uno munsi kubikubira nugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi vyiriwe birananugwanugwa nejo ni ibijanye n'ingingo zerutse gufatwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi zo kugara amashure amwamwe yabigenga hamwe n'ikugwa ry'abayobozi bo mu mashure ya leta atamenyesheje mu kibazo ca leta. Abatari bake rero barashima iyo ngingo ariko kandi baribaza utubazo dutandukanye harimwo no kubijanye na kazo z'akabanye shure bugariwe aho bahora biga, aho ni mu gihe hari amashure ashika kuri 9 atigeze aronka umwana numwe amenye ico kibazo ca leta. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacijya nino ino nkuru.
Inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha atangarije amanota yafatiwe ko mu kibazo gihe uburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere cy'ishure shingiro kuje mu gice ca kabiri cy'amashure yisumbuye kuri uyu wa kabiri yagiriye ko afata ingingo zimwe zimwe. Hamwe ni kugara amashuri 9 yabigenga atamenyesheje umunyeshure numwe muri ico kibazo, ahandi naho ni kugwa ry'abayobozi b'amashuri ya leta yamenyesheje ku bice biri munsi ya 30%. Umushikiranganji Janvier Ndirahisha yabandanije avuga ko ariko ariga izindi ngingo zizofatirwa amashure agera kuri 49 yamenyesheje ku bice biri munsi ya 20%.
Akaba ariho n'amashuri 49 atashikanye 20% n'ayandi 9 atamunyeshure n'umwe yamenye. Ayo rero 9 abarugara imiryango hanyuma na 49 nayo ingingo nzozifata mwiyo misi kurikira. Na waro sipusi ya mnongu tatukujana kumashuri ya leta. Nabo njene ingingo zabo na tuwenye nita hinduti. Haba yubozi tulabakura. Haba vijeji na wabitegure kuronde haba yubozi. Bakulikira na inyigisho zaba na ikihuku.
Kuri zingingo zafashwe havuzwe byinshi ku mbuga ngurukanabumenyi harimo abakeza umushikiranganji ariko kandi hakabamwo n'ibibazo bikeneye inyishu nkuko mubimenyereye turabasomera bimwe muri byo tutavuze ababyanditse duhere kuri uyu avuga ati mufaso ni mushikiranganji yaba byakunda woza nkaguheka ku mugongo n'imiburiburi isahimwe nkakudodesha kuko uri kukora ibintu bizima garukira indero abarundi tuzohora tukuzirikana ko imana ikuje imbere uyu nawe avuga ati je mbona ipfundo ry'ingorane ari kutubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta buvuga neza ibijyanye n'ingene abigisha bakwiye guhabwa akazi ubwo buryo ntibwigeze bwubahirizwa kandi ariko ubwo shoboye gutanga abigisha babishoboye ku rugezo rukwiye uyu nawe yanditse avuga ati subiramo neza ibijyanye n'indero byose inyuma y'ubwo bushikiranganje bw'indero muce muja no mu bundi bushikiranganje bwose mugerageze gukorera igihugu turabe ko cyosubira ku murongo n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ati turondere ubumenyi mu bisata byose n'ubundi bushikiranganje bwose burabire ku mushikiranganje w'indero hari n'uyu yanditse ibisa n'ibinyuranye abandi bavuze ati n'ukuri birababaje ku mushikiranganje atazi bijyanye no kwigisha kugara amashure kubera yamenyesheje kubusa kwijana bisari kwirukana umunyeshure kuko yarose ubusa. Hari uyu nawe avuga ati sinibaza ko ukwirukana umwana kuko yarose ubusa kwijana ari kumukorera ikibi. Mu ndero hategerezwa kubamwo ikijanye n'uguhigana. Hari uyu nawe abaza ati mbega none ayo mashure yugaye nayahe. Hari n'uyu abaza ati none zarose ubusa kumva izi. Tugarukirize kuri yavuga ati mbe barapfutse amanota ya konkuru. Kuri ibi bibazo bijanye niyo abanyeshure bazoca baja inyuma kugarirwa amashure umushikiranganji Janvier Ndirahisha asaba abavyeyi kubaronderera ibibanza kuyandi mashure
cenda tamunyeshe ntumwe yamenye ndabisubiyemo babe barugara imijyango cenzaba abavyeyi yuko barondera ibibanza ahandi na cyane cyane yuko ayi mashure tutazi n'icyo bakora ndabasabye ndabisubiyemo aya cenda ndamenyesha babe barugara imijyango kuva bumvise iritangazo nibara kubitemere yuko atamwana numwe amenya ikibazo nk'iki
nawe kubifuje kumenya amashure icenda yugawe agizwe nimwe yo mu ntara ya Bujumbura ariyo groupe scolaire Maendeleo iri muri commune Mutimbuzi ayandi umunani ari mu gisagara cha Bujumbura ariyo JIB ETC RT Intahangwa RT Ernid Ecole Emmaus CPUB CEBU na EAS School twibutse ko amanota yafatiwe ko angana na 85 ku 200 mu mwaka w'9 hamwe n'ijana na 15 ku 345 ku bo mu mwaka w'10 umushikiranganje w'indero agira ko asaba abayobozi b'amashure gutanga ibibanza ku banyeshure bananiwe ico kibazo bifuza gusubiramo umwaka ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Hijugi Amerika, turacari mukiga niro iwanyo munhar. Mugi hasigaye indwi zibiri gusa kugira ngo umwaka w'amashuri utangure muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi y'agategekanyo ya Monge Monge zirasaba amashamwe ashinzwe uburezi kuyo zishigikira abana babo bakaja amashuri. Ni mu gihe hari abatigeze bahonyoza ikirenge mu ishuri mu mwaka waheze. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri ba mu ngambi yagateganywe Monge Monge batiga nuko bageze muri inkambi mu kwezi kwa mbere. Mu gihe umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanzwe utangira mu kwezi kw'icyenda, ine impamvu nuko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru biri mu nkambi yagateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu Rusenda ahari amashuri abanza nayisumbuye. Ariko kubera yuko inkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 130 itagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi, usanga ari impunzi zimaze amezi 7 mu nkambi yagateganyo ya Monge Monge. Sange na Kavimvira bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi yagateganyo ya Monge Monge iri muri sekiteri ya Mutambara territoire FIS basaba yuko uyu mwaka w'amashuri usigaje ibyumweru bibiri kugira ngo utangire azongera gupfira abana babo ubusa. Ninderera Irdegonde afite abana bane bose batiga muri inkambi ya Monge Monge. Hari tasaba amashiramwe ashinzwe uburezi muri Hasering.
Twebwe twasize ngaha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga, ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura kwishure, ariko turabona neza yuko mengo ntibashobora kwiga. Twasaba yuko boduha uburyo bw'uko abana bo kwiga bakadushira ku mugaragara.
Usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi yagateganyo Monge Monge, hari nabandi bana ba muri inkambi uyu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu, igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo mu nkambi yo mu Rusenda, dore ko bagiye bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro bitandukanye.
Nitwa Nizigama Dieudonne, nkaba niga mu mwaka w'umunani mu Burundi, cyashika mu kwezi kw'11. Hanyuma bacara bugati mwebwe mpaka kugira muje ku ishure mwanze kuja ku Monge Monge baba fotore. Hanyuma rero chatumara igihe kinganuko turindiriye hari ayo ko batujyana. Hanyuma bica haragira igihe kinini caba chatu batuzana mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu foto ziraturengana buca bafotora niho twashika, foto ziraturengana kugeza mu kwezi niho tukirindiriye. Bimwe je muzana iko ndiyumvira nako ndiyumvira yuko boduha nk'umwanya tukaja kwitegura ku bavyeyi bacu nkatwebwe tudugizwa ku mafomu tukaja kwitegura hanyuma mu kwezi kw'icyenda tukaja ku masomo.
Ejewe naringiye wicyeme kuva aho twaziringa turakeneye natwe kugira tujye ku ishuri turabikeneye abanyeshuri.
Saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga, ahubwo n'impunzi z'Abarundi zibanze inkambi mu muhana w'Ikenya uri mu birometero 8 n'inkambi ambiyo mu Rusenda zisaba asere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari hurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri.
Je nsaba asere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kugendera abantu ziye ko ziri hanze y'inkambi, amashuri ari hanze y'inkambi, abanyeshuri biwacu b'Abarundi bige ku buntu kubera na amahera dufise kubarihira. Abana kwicara muhira batiga ni bibi. Ubuye nituzi tuko turavuga nituzi cyo tutanguza abanyeshuri izo uniforme tugure amahera yo kwigisha abanyeshuri na dufise.
Jami Kitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri inkambi y'agateganyo atangaza yuko muri mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri ba mu nkambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi nshasha y'umurongo izaba yuzuye. Kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo bicaye batiga, muri bo hari abagenda basabiriza ibyo kurya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani babatuye mu mujyi w'Ibufira n'uw'Ibaraka. Badatse ngabo ku bwijwi rya Amerika Imonge Monge ho muri territoire FIS.
Tonight, what will we talk to more and more?
sona mimi kidogo dogo mdogo ai.
Nuko rero ncuti bakunzi mbiju rya Amerika ni kiganiro iwanyu mu ntara tube tubasezereye ngaha anya ari ku rutonde rw'igano by'ijuru rya Amerika rurabandanyaho mutwumva muri imbere yuko duhana gahindukira kano karirimbo ni wabagahe na ku muririmbyi Nshimi yumva Emmanuel wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko azwi cyane ku izina rya Emmy. Emmanuel akaba asanzwe abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo akazoba yagendeye ejo rya Amerika turabarariki ikiganiro muri sanga cigece isaha 10 aho tuzomwakira ntimuze mu gisibe na hejo rero n'utundi turimbo twiwe. Oh, yeah. Oh, yeah.